Imwumva ni radio y'u Rwanda America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio y'u Rwanda America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mudusangiye no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu, naho ku rubuga rwa internet turi kuri w3 radio yacu voa.com. Ndabasuhuje mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya, mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi abantu 12 bishwe n'imyuzure, abandi 20 barakomereka nyuma y'imvura y'umuhindo yaguye ku munsi w'ejo.
Imvura ibaye nyinshi acayiruka rego byuru umugore n'abana bari baryamye mu nzu. Narabwiye ati ngaho byuka muratewe, byuka ngaho. Ntibaye imbaga cyatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva. Abona na nyine imvura ibaye nyinshi acayiruka asubira inyuma. Baciye batwavuka bari babiri na nyina wabo.
Uno umwe mu babonye imwe mu miryango itembanwa avuga uko byagenze hagati aho leta y'u Burundi yo irarwana no gukura abaturage mu turere tumerewe nabi kurusha utundi.
Bivanye n'abari mu turere tugera bogerageza bakahitirwa kure muri uyu mwanya, tutarabona ingene igicu kimeze kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo.
Uwo nawe ni minisitiri w'umutekano no gukinga ibiza mu Burundi Alegiome. Amakuru yacu reka tuyahere mu Burundi. Nk'uko narimaze kubibabwira, imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yahitanye abantu 12, ikomeretsa abandi barenga 20, inasenya inzu zigera kuri 20 mu majyaruguru ya Bujumbura. Iyi mibare ni itangwa na polisi y'u Burundi ikanemeza ko ikiri y'agateganyo. Mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza nibyo atubwira.
Abanyagihugu bamakazi ya w'intere kwa na Nyabagereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura baraye batewe n'imyuzura. Iyo myuzura yunyuwe nakuzi cyari gaca muri ako karere karuzwe kanengesera bitewe n'amazi menshi yaje ava mu mitumbi hanamiye mu rwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ako kuzi kasenyanije gahitana amabuye, ibiti n'andi masuri, kirenza abantu n'ibintu. Abategetsi batari bake harimo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredimbo Nimpa n'umushikiranganje ajeje umutekano wa Lengi Yome Bunyoni bazindutse kuraba izaraye bibaye. Uganda Bunyoni yatanze ibitigiri by'imfata kibanza by'abantu bahasize ubuzima.
Hakaba hamaze kubonekana abahasize ubuzima 12, ahanini harimo abana n'abantu bafite imyaka yisumbuye, hanyuma hakaba hari n'abarenga 30 bakomeretse bariko baravurwa. Kandi turizigiye yuko abashoboye gutabarwa bose batarahasiga ubuzima baza gushobora gukira turavye uko bariko barabitaho. Turavye rero ibyabaye ni bijanye n'ibihe by'ihinduka, ihinduka ry'ibihe turimwo, aho imvura nk'uko bari barabimenyesheje abahinga yuko izogwa ari nyinshi, yaguye ari nyinshi, hanyuma imigende imwe yari itekanije gutwara amazi ikarengezwa.
Muri iyo migende harimo cari uwabiri ruhande y'uwo mugezi atubwira uko yatanguye kumva ko ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu urishyira w'Imana ritari rimeze nk'ayandi.
Hari saa 10 z'ijoro niyo tari kubereta ubwo amazi yadutse turi mu nzu tujyanye ndetse usha turabyuka tubyutse tutora abandi bana nyine tuvukana, ndavuga ati reka tubasohore hanze hama dusohoke dusohore ibintu. Dusohotse rero tuba turatembera ngaho turabe ukuntu byifashe, tusha tujyanye n'ahantu ngaho inyuma nyine hari kotire ngaho tubona abamere babiri bari gusa nyine ego twababonye kuhere tusha turabafasha turabahereza ibikenewe barambara baca barabatwara no kwa muganga. Hari saa 10 z'ijoro imvura yatangiye kugwa, jena yatangiye kuyumva saa 9 kubera jena rinya amazi niyo yanzuye. Amazi yabaye menshi nyine tuko turashumba ibintu nyine dukura ivyondo nyine tubisora hanze. Turashima gusa Imana kubera je tugire bazima ntakundi.
Ayo mahirwe harabatayabonye nk'uko vyiganwa n'umukenyezi yabuze abanye biwe babiri.
Yatanguye kubona imvura ibaye nyinshi acayiruka rego byuru umugore n'abana bari baryamye mu nzu. Arahamagara baranka kwitaba arababwira ati ngaho byuka muratewe, byuka ngaho. Ntibaye imbaga cyatangura gutora amabuye rero atera ku mabati kugira yumve ko bumva. Abona na nyine imvura ibaye nyinshi acariruka asubira inyuma, baciye batwaguka bari babiri na nyina wabo.
Mu kurindira ko aboneka inyishu irama yo kwirinda ingaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe, umushikiranganje Bunyoni ahanura abanyagihugu kwimuka mu turere tubangamiwe. Anasigura ko batagira aho baja, ariko hategurwa uburaro bw'imfata kibanza buba barashyizwemo.
bivanye n'abari mu turere tugeramiwe ngo gerageza bakahikirwa kure muri uyu mwanya tutarabona igihe n'icyo kimeze kandi tutaraheza gusubiza ayo mazi mu nzira yayo ikindi twogira bene igihugu nuko bogerageza gufatana mu nda no gufashanya ababijejwe muri leta bari ngaha kandi bari kwarara ikenewe byose kugira ngo babikore abahani ndaro bahani ndaro abaza kubura aho barara nabo turategekanya yuko ashobora kuba ahantu hashigwa uburaro bw'imfata kibanza kugira ngo ntihagire usindikara gusa biharuro biracakorwa hariho amazu inkukura yahitanye igitigiri cyacu cyaza kumenyekana mu nyuma
mu gihe cyo kwakanishije wa gatanu imyuzura yari yakomerekeje abantu yongera ibomora amazu muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura nyene nayo mu ijoro ryo ku itariki ya gatanu ishiri ya gatandatu ku kwezi abantu 27 barahitanywe n'imisozi yishitse bitewe n'imvura yisegenya ku mitumba itatu ya komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bishyira uburengero bw'u Burundi abandi bantu 9 baburi uburengero imiryango irenga 100 ikaba yatejejwe izayo imirima myinshi nayo irononekara mu gihe abahuye nayo makuba bagisaba kuronswa aho bari muriwe n'imfashanyo hanini zigizwe n'imfungurwa abanyeshuri bagera ku 310 n'ubu ntibasubira kuja ku masomero eroje uri kaneza juja Amerika
urakoze loje turaguma ku makuru yaho ngaho mu Burundi amashyirahamwe atanu yigenga iyo muri icyo gihugu yatsinzwe urubanza yererezemo leta y'u Burundi urukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika w'Uburasirazuba ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yari yareze avuga ko icyemezo cyo kuyabuza gukorera mu Burundi cyaciye ukubiri n'amategeko y'igihugu ndetse n'amategeko mpuzamahanga ariko urukiko rwifashishije amategeko agenderwaho mu Burundi gukiza urwo rubanza leta y'u Burundi yashimiye umwanzuro w'urukiko mu gihe ayo mashyirahamwe avuga ko agiye kujurira icyemezo cyarwo Pierre Claver Niyonkuru nibyo tubwira
Amashirahamwe yigenga arabwa n'ingingo ya Sentare Nkuru y'Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko igitsatsa cyayo ca mbere na 5 ni ya Prodehash, Forsk, Focode, Akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'Igifaransa ayo amaze gufutwa na leta y'u Burundi yahisemo guhunga igihugu aca yitura iyo sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kugira ngo iyatunganirize mu gufutwa mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigumuko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu rubanza rwari rumaze imyaka itatu ruburanishirizwa muri EAC ayo mashyirahamwe yasigura ko yafuswe n'utarabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganji w'ubutungane yoyo yemeza ko yariko arahanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu kubahamagarira kwiyamiriza ikirengo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ingingo yafashwe na sentare ya EAC ivuga ko ifutwa ry'ayo mashyirahamwe ritahonyanze amategeko y'igihugu nayo umuryango EAC Maitre Nestor Kayobera aburanira leta y'u Burundi arashima iyo ngingo
Nurubanza rujanye n'amashyirahamwe ategamirisha bya politike yafuswe n'ingingo y'umushikanganje w'intare hagati mu gihugu n'ishangwe bita Force Akat Aprodehash Focode hamwe n'ishangwe bita RCP iyo sentare yarayerekanye yuko icyo abashinga amazi abareta bavuga ko ari cyo uko ingingo y'umushikanganje w'intare hagati mu gihugu ari ingingo itahonyanga iteko na rimwe rya biteko ririmo amashyirahamwe atana ibyo bya politike rya bari iteko ririmo umuryango wa Afrika y'Ubuseruko
yamara abunganira ayo mashyirahamwe bobo barahakana ibyo bagirizwa bakavuga mbere kwiyongingo itabanyuze Maitre Janvier Bigirimana numwe muri bo
ningingo yadutangaje cyane kuko nurubanza twari twatuye iyo sentare kubijanye n'amashyirahamwe yafuswe hahonyanzwe amategeko y'u Burundi hahonyanzwe kandi n'amategeko agenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko cyane ku gisata kijanye n'iby'uburenganzira bw'abantu hamwe n'iby'intwaro ibereye kuko mu mategeko yagenga amashyirahamwe adahanirije ibyiciro bya politike uburyo bubiri bwo nyine bwategekanywa bwari uko amashyirahamwe ashobora gufutwa bivuye ku nama ya bose bagize aya mashyirahamwe cyangwa bivuye ku ngingo y'ubutungane ntitwatahuye na gato ingenerero mu sentare itavuye ngo ibone yuko ayo mategeko atandukanye yabaye igihugu yabaye umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko yahonyanzwe
avuga ko bazokunguruza urubanza
mu gihe ubutungane bw'u Burundi busanzwe budashobora gutunganiriza abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi nta kindi twokora turi gusubira gusaba ku iyo sentare mu gisata cayo ciyungururizo isubira kiheza imburano zacu kiheza urubanza rwacu maze ikabona yuko igisata cy'ambere caciye urubanza nabe mwe nizi manza kiba gihambaye kindi kuri twebwe nuko kaba kajye kubwira makungu tutibagiye akarere amabi ari karakoregwa barundi amabi ari karakoregwa amashirahamwe yigenga nabandi bahanira gatya kazana muntu eka mbere muri rusange abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Burundi cacane kwa umusenteri rusanga n'abayakoramwo babara abantu barumwikwa n'amareta ugasanga hari imanza zimwe zimwe bashobora gutinya kuvuga yuko leta yasinzwe mwe n'ivyo rero bituma niyo abategetsi b'i Burundi bariko baratera induru ngo batsinze imanza cyangwa ibindi ibyo twe ntibiduce intege na gatoya
kuva ubu leta isaba amakungu kudaha agaciro ibishikirizwa n'ayo mashirahamwe ayo nayo nka yose yimuri ibikorwa byayo hanze y'igihugu akora cyane cyane amaraporo y'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishami mpuzamakungu ONU cyangwa sentare mpuzamakungu mana vya hasepeji pye Claveni Nkuru kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda ba muri Amerika riravuga ko rihagurukira no gufatanya n'ibigo by'uburezi byo muri leta 22 zo muri iki gihugu bakomokamo gutsura ireme ry'uburezi mu Rwanda. Ibyo biravugwa na John Yves Musine ukuriye iryo shyirahamwe mu kiganiro twagiranye ku byerekeye imyanzuro y'inama y'umushyikirano ya 17 yashoje imirimo yayo mu mpera z'icyumweru turangije.
Mu byo kuri twe twifuza hari ikijyanye n'ishoramari. Ubushakashatsi bwa McKinsey Institute bagaragaza ko ishoramari ry'abanyatwe rero tukavuga duti rero hari amahirwe menshi ari muri iki gihugu cya Amerika. Mwishoramari twagera bibiri na zibiri turebera hamwe mbese n'ayahe mahirwe ahari kugira ngo dushikarifeze ishoramari kureba uko ryashora imari mu Rwanda. Icya kabiri twohereje intumwa zacu ni uko dushaka ko twateza imbere gahunda ya Visit Rwanda hano muri Amerika mu buryo bugaragara, tukaba rero bw'imikoranire tukareba uko twateza imbere igikorwa cya Visit Rwanda hano muri Amerika ahantu hose Abanyarwanda bari. Icya gatatu nacyo twasabye intumwa zacu kurebera hamwe ni kijyanye na Made in Rwanda. Dushaka rero kureba ukuntu nk'Abanyarwanda batuye muri iki gihugu batworohereza mu buryo bwo kureba ukuntu twakorana na Private Sector Federation kugira ngo igikorwa cya Made in Rwanda nacyo tukizamure mu buryo bugaragara. Icya kane ni ikijyanye n'ireme ry'uburezi. Tuzi ko ireme ry'uburezi ari umusingi ukomeye mu kubaka igihugu, tukaba rero dushaka kurebera hamwe ukuntu twakorana n'inzego za leta mu buryo twateza ireme ry'uburezi haba mu rwego rwa universite cyangwa amashuri abanza kugira ngo niba hari icyo twagira akamaro igihugu tukaba twagikora. Muri rusange ni ibyo ngibyo naho ibindi ni ibisanzwe tumaze igihe dukora ari uguteza imbere uruhare rw'umwari n'umutegarugori hamwe n'urubyiruko mu kubaka igihugu.
Muri izo ngingo enye uvuze hari ibyo mwaba mwaratangiye gukora ubu ngubu umuntu yavuga ko biri mu nzira byatangiye gukorwa.
Muri izo ngingo enye hari ibyo tumaze igihe dukora ku giti cyacu nk'Abanyarwanda nka Visit Rwanda ku rwego rw'intara ya gatandatu tugerageza kwegera inshuti z'Abanyamerika haba mu mashuri haba muri za business sector tubakangurira kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko tumaze igihe tugaragariza ishoramari ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku murongo kandi umuntu ashoye imari ko bishobora kumubyara umusaruro ugaragara kandi ko u Rwanda ari irembo mu karere kacu ndetse mu minsi ishize mwabonye ko n'igihugu cya Congo cyasabye ko cyajya mu muryango wa East African. Ubwo rero ni ukuvuga ko isoko rizaba ryagutse kushoramari rero naho baboneraho market nini igaragara kugira ngo ibyo bakora babe babigeraho. Ni muri rusange nibyo tumaze kugeraho, ariko ibindi ha ireme ry'uburezi mu minsi ishize mwumvise ko University ya Indiana University yatangiye kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda, bakaba bamaze hafi amezi atatu. Ha RCA ya Indianapolis twakoze imikoranire hagati yacu na University ya Indiana kugira ngo duteze imbere ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa hafi n'abasaga miliyoni 30 mu karere, binadufasha no guteza imbere umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'abana bavukiye hano muri Amerika batazi Ikinyarwanda bagire amahirwe yo kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi muri ibyo ngibyo hanavuyemo n'imikoranire hagati ya University y'u Rwanda hamwe na University ya Indiana. Tukaba rero twumva no muri izo states zose turimo ko ayo mahirwe ashoboka kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda.
Ive Musine kuri ishyirahamwe ry'Abanyarwanda baba muri Amerika twavuganaga mu Kanya. Mu gihe kitagera ku mezi atandatu u Burundi burateganya kugira amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora harimo arategurwa mu gihe mu gihugu havugwa umwuka wa politiki utameze neza, wakomeje rero ibyo bamwe babona nko kutihanganirana ku bantu batumva ibintu kimwe. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yavuganye na Javier Rufyikiri wigeze kuba ikigera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, uyu kandi yigeze kuba perezida wa Sena, ni numwe mu barwanashyaka ba CNDD-FDD bamaganye ruje kubita indi manda ya perezida Pierre Nkurunziza mu mwaka 2015. Umva uko asobanura iby'iki kibazo.
Uko ndabibona nuko bijanye n'ingene Burundi bwifashe no munsi ni ibintu bisanzwe biranga bifite ingorane mu bya politike, mu by'ubutunzi, mu by'imibano, ndetse noneho no mu by'imigenderanire n'amakungu. Naho abategetsi b'ubu batashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana, uruhagarara rwadutse mu mwaka w'2015 ariko n'ubu rugihanze Abarundi rwarasize Burundi n'Abarundi mw'imvune nini ya cane mu bijanye n'ivyo na bisatane ko ndavuga vy'ubutunzi reka n'ibindi bisata. Umuntu ntiyorinda kurondera ikimuri cyo gusesa byerekana ibyo ndiko ndavuga nk'akarorero ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane, igihugu kirabuze amahera y'agaciro, kugwaruka ururi mwiheburo kuko ntirubona iyo ruja n'iyo ruva, na cyane cyane ku bijyanye n'uko rutashobora kuronka akazi, eka ndetse noneho n'uburyo rwaruka ruriko rurigishwa ubwo buryo bwarasubiye inyuma gose. Rero indongozi z'u Burundi cyangwa abategetsi b'u Burundi bari bakwiye ahubwo kushiruka umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu ababuka umugongo babazirikira mu nzira idashika, babuza urumwitegenzo kugira ngo ibyo amategeko yabaha ku burenganzira bashobore kubironka. Aho naho muri ibyo birekurwa n'amategeko kandi biranga umwitegenzo w'abenegihugu nko kwishyira no kwizana mu gihe abantu bariko barashyiraho inzego bariko barubaka iza demokrasi cyane mu kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira amatora atunganijwe neza.
Muravuze ibitari bike mufatira ko mu kuvuga ko uko bimeze atari kwiza kuva mu 2015 ubiravye ugeranize n'ingene byari bimeze bigitangura, aho mwafatiye ku cyo vyavuye ko kuri manda y'indi ya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ndetse mwari no muri leta yiwe, nta ntambwe mubona irategwa kuva ico gihe.
Uko umuntu abibona uno munsi abarundi baguma bijiriwe byerekana yuko nkuko niko ndabivuga ikiringo cabaye intamba nini ya cane ku Burundi n'Abarundi, bigaragazwa n'ivyo nariko ndavuga ibiharuro biravyerekana igiye kuraba ingene ibanki y'isi yose cyangwa inzego zikomakomeye ku isi iyo biriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye nagati kakazina muntu mu Burundi muzosanga buri inyuma, ariko rero burazi imbere iyo bahageze ibintu bijanye no kunyuruza no kugiturire Burundi usanga buri imbere. Ibyo rero biragaragaza yuko no kuri iki kiringo cyasuje inyuma cyane Burundi n'Abarundi.
Mu kanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora muri ico gihugu cy'u Burundi, hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuganwe na leta y'u Burundi kandi na mwebwe murimo muri ugo runani. Izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa ko biteguriye gutahuka mu gihugu cy'u Burundi, ayo makuru yari yo canke zari meze gute?
Cyarigeze kuvugwa hari mu kwezi k'umunani no mu ntango z'ukwicenda. Burya igisindikaje cyane Abarundi no munsi ni ubwoba bamwe bafitaniye n'abandi. Twebwe rero twe twashyize ubwoba kireka tugende tufatikanye n'abandi kugira ngo tubashe igihugu cyacu. Mugabo twasanze abari ku butegetsi ahubwo bafise ubwoba urenze. Mwarabonye yuko abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa, barangazwa, hari impunzi zizaba hafi igice cy'umuriyoni ziri hanze, zirimo indongozi z'abarongoye imigambwe, barongoye amashyirahamwe yigenga, bari barongoye amaradiyo yigenga, bose barahunze, abandi barishe Burundi. Ivyo rero nizo ntambamye nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko abatari ku butegetsi bomusita, utari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima. Nizo rero ntambamye byatumye n'ibyo biganiro bidashika nk'uko twe twari tubyipfuza kugira ngo dufashe igihugu cyacu cy'u Burundi.
Muri make rero mwebwe ntimuri mu bazotahuka kwitabira ayo matora yo mu 2020.
Ikiringo nibaza yuko cyo gutahuka noneho nubwo byoba byonashobotse, noneho murabona ko byahagaze abiyandikisha bamaze kwiyandikisha, noneho utiyandikije mu bazotora mumva yo batashe gukora iki? Nta n'ugushaka ko bari ku butegetsi bafise na toya kuko ibiganiro byarahagaze. Kimenyamenya icyegeranyo umuhuza w'Abarundi yari yashyikirije ariwe leta yari yatumye barakimuteye bacyo barabihagarika ubwo nyine.
Aha nyuma muri ugo runani Senared naho nyine nubwo mutaruvugira mu rurimwo hariho byinshi biriko biratuma abantu bazazanigwa bakavuga bati none Senared uba izorungika abanywanyi bayo bagataha muri ayo matora, urunani Senared ruzokwitabira ayo matora canke?
Bo urunani Senared rugizwe n'imigambwe hamwe n'abandi bahukemo batari mu migambwe, mugabo nabone bafite ibyumviro basangiye bisa nk'uko bari mu mugambwe wabo. Aho rero muri ugo runani rega yasanzwe hariho abanywanyi ba Senared bari Burundi. Ibisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza gusitana kuko kugira ngo hagire igihinduka mu bya demokarasi bisaba inguvu zininiya cyane mu bihugu cyane cyane biranga abo basanzwe bari mu Burundi yuko bogira inguvu kugira ngo intwaro y'u Burundi ibe nziza.
Tukivuga kuri ivyo nyine vy'amatora, mwari ku butegetsi mu 2015 mwagiye mudedeshwa amabanga atari make, harimwo ayo kuba icegera ca kabica umukuru w'igihugu cy'u Burundi, harimwo ayo kuyobora inama nkenguzamateka y'u Burundi. Ivyo mugambwe CNDD-FDD nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene uwo mugambwe wari utunganijwe, abenshi bariyumvira bati mbega umukuru w'igihugu cy'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narijya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha, muri mubemera ko atazosubira kwitoza?
Ivyo novuga ko tuzovyemera tubibonye kuko ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma bigahinduka. Byumvikana yuko rero tawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo habe by'ukuri ihinduka mu ntwaro kugira ngo Burundi burongorwe neza. Icyo ni kimwe sinibaza ko Abarundi boshira cyane cyane amaso undegazo hapfa cyane ntazohava no kumenga ntashobora we nyine kwisubiriza n'ubushobora kubanda nicyo yahora akora. Icyo nico bakoze mukuru cyo kuraba yuko by'ukuri hari hihinduka mwezi narishobora kuba ibyo naryo byoshoboye kuba y'abamatora abayobaye mu mwitegemvyo. Nuko nayo ndabivuga ibyo nabyo byari kuva mu biganiro byugururiye bose abashobora kugira uruhara muri ayo matora bose bagashobora kurekurwa bakaronka uburenganzira bahabwa n'amategeko kujya muri ayo matora ariko nk'uko bigaragara murabona yuko umugambo uri ku butegetsi uri kuranigana kugira ngo ugume wiziziye urubuga rwa politiki cyane cyane mu kugara inzira zaba batavuga rumwe ibyo nabyo bigaragara kandi mu itotezwa ryamara iriko riraba ry'abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi ibi byose ni ibimenyetso bibi cyane byerekana yuko aya matora y'umwaka w'2020 ateye amakenga nubwo ariko jyewe sindaba ngo mbega hazoba hari inde mu kuraba by'ukuri mbega hazoba by'ukuri ihinduka vuye muri ayo matora y'umwaka w'2020 byoha ugwizere abarundi ko bagiye kuva mu njyane zabaye kuva mu mwaka w'2015 bakava mu ngorane bijyanye n'iby'ubutunzi bya politike Uburundi bugasubira bukagira izina ryiza mu makungu bukizerwa n'amakungu bukagira imigenderanire myiza n'ibihugu byose bibanyi nicyo nicyo jyewe cyo ndaza ishinga gusumba kuraba ngo mbega naka nibazo hava canke azohaguma
ayo matora mu 2020 muri make murabona azoshoboka nimba azoshoboka muyarindiriye mwiki
ico umuntu abona gifatiye kuri ko biraba uno munsi nta mwidegembyo uzoburi muri ayo matora twabibonye mu mwaka w'2018 baza kwemeza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro igitsure cyariho no gukoresha igikenye bivuye ku mugambi ku butegetsi n'abarongoye igihugu twabonye yuko abarundi batari guhitegembyo kugira ngo bashobore gutora nk'uko umutima wabyumvira no muri aya matora rero ko umuntu ari karabibona uno munsi iterabwoba rihari mu banyagihugu ubwoba buhari mu banyagihugu biraduha amakenga tukabona ko amatora afise kutagenda neza ibintu bibananje uko biri kubiragenda uno munsi
igikwiye gukorwa n'impande zose haba impande z'abanyepolitike batari ku rubuga haba ku mpande z'abari ku rubuga ku bwanyu nk'abakurikiraniye hagufi ubuzima bw'Uburundi bwa politike mu sangacoba nk'icyayi
bimwe mu byari gutuma haba amatora meza bisa nk'ibiriko birarenganwa nk'ibiriko biribagirwa byari ibyo biganiro byari kuba hagati ya leta y'Uburundi nabo basanzwe batavuga rumwe bose cyane cyane abahunze ariko leta y'Uburundi n'abayirongoye ntibabibonye gutyo nta gushaka babishyizemo ibyo rero bigaca byerekana ko umugambwe uri ku butegetsi budashaka na gatoya ko abarundi bishira bakizana mu bijyanye na politiki icyari gufasha kugira ngo amatora abe meza ni uko abarundi bose bashobora kwidegembya muri ayo matora nacyo cyonyine nicyo cyoshobora gutuma abarundi bagira ugwizere bakuye muri ayo matora umwaka w'2020 ariko uko biri uno munsi amakenga ni maniniya cyane kandi afise icyo afatiyeko aha rero abarundi bose n'amakungu boguma bashinga ijisho ku kintu cyose cyoshobora gufasha yuko abarundi nubwo hari abamaze gukumirwa n'imiburiburi ababifitiye uburenganzira ko bashobora kujya mu matora bafashwe kumwe ku bijyanye n'umutekano bashobora kwidegembya bashobora kuyacungira no mu bihugu byose amatora atunganijwe atamashyirahamwe yigenga ariko arafasha kuyacungera atamaradiyo yigenga ariko arafasha kugira ngo baze barafashe abanyagihugu kumenya ibyo n'ibintu biriko biratumbera ayo matora ntashobora kuba ku mugaragaro
Gabriel Fike wigeze kuba vice president wa kabiri mu Burundi turabashimiye mwese na duteze amatwi dushimire Santos na Fasire bafashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro nk'ari kumwe na Jeff Mutagoma muramukiye